dirà Samiran.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hazwe.
Jospendu imana ni wali muhunda kugivyu matuma maju na masanamu wa shikira tulikuwa chumini chenda nzeru mwaka mbili na milongi mbili narime tulabahaye ikazi makuru tuwatiru kwa shikiriza ayona yoka wakizu ningingo nguru nguru zikulikira. Ubwica nyindengera butungane burabandanya kuvugwa hari umugabo yaramaze imitsi 5 mu minwe inyamiramabi yishwe arashwe muri commune ya Burambi y'intara ya Rumonge tubazakubabwira. Abaranira gateka kazi na muntu basaba leta kuva mu gacerere ukagira ico ishikirije kuri ubwo ubwica nyindengera butungane muraza gukurikira muri no makuru Pacifique ninazwe arongoye ishiramwe Fokode. Mwanuko bw'igihugu hariya muri komine ya Rutana n'intara ya Rutana havugwa ikiziga chatowe kimaze gusanguka kiriko kiribwa n'imbwa. Murano makuru kandi tutaza kubabwira mu kurangiza uko ikiza cy'umugera wa corona cifashe umushikiranganji w'amagara y'abantu agasaba Abarundi kudategwa isoni n'iyo ngwara yugarije isi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaha ikaze mu makuru twateguye kubashikiriza. Musenyeri Jean-Louis Nahimana yahoze arongoye umugwi wo kunywanisha no kurekuranira Severin Mufunyafunyo w'Igifaransa yashinganywe iteka kuri uyu munsi wa kabiri. Jean-Louis Nahimana akaba yitavye Imana kuwa ndwi nzero uno mwaka inyuma y'indwi agwariye mu bitaro bya Bumerec mu gisagara cya Bujumbura. Musenyeri Jean-Louis Nahimana akaba yari yaronse ubusaserdoti mu mwaka w'1992 munanunga akaba yitavye Imana yarasanzwe agwaye akaba yararongoye paroisse Sainte Famille yo mu Kinama mu gisagara cya Bujumbura. Turandanya n'amakuru tubere kwacikiriza mu gisata cy'umutekano. Umwe mu banyagihugu baheruka gufatwa n'igipolisi muri komine Burambi y'intara ya Rumonge yaraye yishwe arashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere hari inyuma y'iminsi 5 ari mu minwe y'igipolisi. Amakuru ava i Burambi mu gace kitwa Mwiri Kazone Maramvya muri iyo komine nyene ya Burambi. Abanyagihugu b'i Burambi bari berekanye amakenga bafise amakenga ku mutekano w'abantu bari bafashwe n'igipolisi. Ni nkuru twateguye na mugenzi wacu Bofis Niyongere.
Yarayishwe n'uwitwa Protein Niyongeko yahoze ari umusirikare mu gisirikare cya kera XFAB akaba yaba ku mutumba gitaramuka wa komine Burambi y'intara ya Rumonge. Yahagaritswe ku mugoroba wa 4 uheze mu gace kitwa Kiganza ko muri zone Maramvya. Amakuru avaho mu Kiganza akavuga ko yoba yaraborejwe igufa bidasanzwe kugira ngo avuga aho bahinyegeje umuhisi komine Niyongabo. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe mu gipolisi mu Rumonge avuga ko bakoreye kuri telefone y'uwo Protein Niyongeko igipolisi cyashoboye kumenya aho komine ngabo yobari. Uwo nawe akaba yaciye agandagurwa ku wa gatandatu mu bikorwa by'igipolisi na gisirikare byakorewe hamwe mu gace ka Mikinya mu gacimbiri numwe muri zone Maramvya ya komine Burambi. Ayo makuru nyene akavuga ko Protein Niyongeko yoba yabandanije aborezwa igufa kugira ngo avuga abantu bateza gufatwa n'igipolisi. Yongere avuga aho banyigijwe ibigwanisho byahora bikoreshwa n'umugwi komine Niyongabo yoba yararongoye. Umwe mu bapolisi akaba yiganiye Radio Inzamba gateka kawe ko Protein Niyongeko yari yacumiswe imbugita yo mu bwoko bwa bayonete mu rubavu. Imbugita isanzwe ija ku nkoho, iyo mbugita ikaba yamugumye mu rubavu. Bakaba barayinyagaza bagomba kumutoneka mu gihe baba bariko baramusambisha kugira yemere amazina y'abafatwa canke avuge ahari ibigwanisho bahora bakoresha. Niho ku mugoroba wa kuri wa mbere Protein Niyongeko yaraswa n'abapolisi aje kwerekana ahari hanyegejwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa Kalashnikov mu gace kitwa muri zone Maramvya. Mu gipolisi basiguye ko bamurashe kuko ashaka gutoroka. Insiguro bamwe mu bapolisi badahuriza ko kuko hari abavuga ko bitari bigishoboka ko yiruka inyuma y'iminsi 5 ariko aborezwe igufa bitaye ko kandi akaba yaraboheshejwe amapingu. Abanyagihugu bo mu Maramvya bari bagaragaje amakenga bafise ku mutekano w'abantu bariko barafatwa n'igipolisi muri kino gihe. Abanyagihugu bakavuga kandi ko batumva ingene incuti abaryango n'ababanyi b'abantu bagirizwa kuba bari mu migwi ya y'abantu bitwaje ibigwanisho baheza bagatotezwa kandi bagakurikiranwa n'igipolisi mu gihe amategeko mpanabyaha y'u Burundi amenyesha ko icaha umuntu agikora kugatwe kiwe mu nama y'umutekano yabaye kuri uyu wa kabiri muri zone Maramvya buramatari w'intara ya Rumonge Consolatere Nitunga yamenyesheje ko murwi wahora uhungabanya umutekano muri komine Burambi no mu micungararo yayo waraye uranduranywe n'imizi ibirwanisho byawo navyo ngo birafatwa akaba yasabye abanyagihugu bo muri zone Maramvya na komine Burambi muri rusange guhindura ingendo.
Bon fils niyongere ku bwa Pacifique nazwe ari mu harana gataya kazana muntu mu Burundi akabarongeshira hamwe Focode avuga yuko ubwo bwicanye ari ndengera butungane kuko umuntu yashitse mu minwe yabajeje umutekano yari gushikirizwa ubutungane bukamucira urubanza ngo ubutegetsi nibuve mu gacerere bwerekane ingene abantu bishwe kurikira Pacifique nini nahazwe.
Tegetsi u Burundi barategerezwa gusigura ingene igandagurwa ry'abanyagihugu babiri bo muri komine Burambi kandi bose banahoze ari n'abasirikare ingene iryo gandagurwa ryagenze aho dushaka kuvuga uwitwa Deo Niyongabo batazira kome abatari bake uwundi twumvise n'uwitwa Protene Niyondiko uyu nawe akaba yari yafashwe ku munsi wa kane uheze aragenda arahohoterwa kugira ngo yerekane iyo kome yinyegeje. Ibintu rero bitumvikana ngaha ningene umuntu yamaze gufatwa hakaboneka amafoto aboshe bakamucumita imbugita iyo umuntu yamaze gufatwa igituma baheza bakaca bamwica ibyo babikora kubera iki kwe ubundi umuntu aho yoba yagira ibyaha bikomeye gute yamaze gushikira inzego z'umutekano yamaze gushika mu minwe yazo ntiziba zigifise uburenganzira bwo kumugirira nabi ziteza kumukingira ahubwo zikamujyana imbere y'ubutungane ibyo yagirizwa akabyisigura ko maze intahe imaze kumukubita mu gahanga agahanwa n'amategeko uko abivuga naje dukwica abantu ntibirekwe mu mategeko nico gituma dusaba abategetsi b'u Burundi gusigura neza ibyashitse hagakugwa amatohoza nyezina bikaboneka neza ibyashitse bijanye n'izo mpfu zibiri.
Pacifique ni nazwe hakabarongo ishira hamwe Focode akabasamuhana nyagateka kazi na muntu.
Uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushikiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kurwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera baganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abihegwa n'ikibazo cyo kurwanya coronavirus kugenzura kw'ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Bavuga mu gisata cy'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana ikigera cy'umugwi w'igihugu ujeje kugwanya umugera wa corona saba barundi kumenya ko iyo ngwara atasoni iteye wo kumva ibimenyetso akaja kwipimisha hakiri kare ntihagire uyivura. Tade Ndikumana akabahumuriza abanyagihugu ko leta itareza amaboko ariko ko gukurikiza amabwirizwa leta yatanze ari ngombwa. Tega amatwi Tade Ndikumana umushanganje w'amagara y'abantu akaba n'icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe kugwanya ikiza cy'umugera wa corona mu Burundi.
Rero icya mbere twagira duhumuriza bene igihugu tubashimira kandi ko bitavye akamo kuko aho tugeje turabona yuko bitavye mu gihugu cyose kwipimisha. Rero turashima Imana yuko nkuko mubizi twari twatangiye turondera abantu bagiye hamwe nabo twatuye kwingwara. Rero tumaze kubyegeranya mero byose twabonye yuko nabari baranduye atari benshi kuko bashika ibice bitatu kwijana byabo twikeka ko boba baranduye. Kandi iciza nuko nkuko nawe babwiye ku munsi wa gatanu heze abo tumaze gushyira ku miti ibice 76% kwijana bamaze gukira. Ariyo turashimira bene igihugu nabo dukorana bajeje intwaro umutekano umwe wese yuko akama twabate bakitavye. Hanyuma twagire kandi twibutse yuko abantu bamenye yuko kugwara coronavirus si ingwara y'iterasoni ko turamaze kubona yuko na cyane cyane abize canka bafite uburyo abifite niko no vuga usanga rimwe na rimwe basamara ugasanga umuntu yiketse ko yanduye agiye nko kwiyuka imikaratusi canke bamwe bakaja mu byo bita masona ibyo rero biratuma tutagwanya neza coronavirus kuko imikaratusi muravumba birashobora gufasha igihe umuntu yagiye kwa muganga akabona yuko atari coronavirus kuko izi grippe dora tubona bijya birafasha rero tubasabe bumve yuko ata muntu yogira ubwoba ko yoba yanduye coronavirus cyangwa atayanduye kuko singora ibiterasoni murazi yuko nabahambaye turavye makuru turonka mwese murabizi tumaze kubona yuko ari umukuru umuto umukire ufite uburyo buke mitoranye rero dufashane kugira ngo umuntu abone ikimenyetso agende aho bapima ituriguriro bamusuzume kugira ngo ntaha baguma muhira cyangwa ahantu yo bayinyegeje icyo gihe bari kayanduza abandi
tade ndikuma na mushikiranganje wa magara y'abantu mu Burundi tugivuga makuru ajanye n'igisata cy'amagara y'abantu hari imyidogo kuri bamwe mu bagize amakomita jejwe iterambere ry'amagara y'abantu muri komine ya Gashoho mu karere k'Ubuvuzi ka Gashoho nyene mu ntara Muyinga nyuma yaho duseha abaniha nshasha yahawe akare k'Ubuvuzi ka Gashoho igiri isanganya haraciye indwi zibiri bivuye ku bugaba bw'umushoferi wayo nk'uko amakuru radio Inzamba yakuye mu Gashoho avyemeza bamwe mu bari muri ayo makomite y'umutekano nako iterambere ry'amagara y'abantu basaba ko akazi ko kugendesha za ruseha baniha kuhabwa ababishoboye kandi bafise akaranga mutima k'igikorwa bahamagariwe gukora isoko rya radio Inzamba rikamenyesha ko mu gihe cyose abatanga ako kazi ko gutwara za ruseha baniha batazoshira imbere ubumenyi n'uburambe mu kazi ingorane z'ubukene bw'imodoka zunguruza abagwayi zizokwama ziriho abahabwa ako kazi ngo bikabiboneka yuko atamuhamagara wo kuzitwara baba bafise hadiyo Inzamba mu kurangiza amakuru yacu nababwiye mu gisata cy'umutekano hari ikiziga cy'umugabo kiriko kirononekara catowe kuri uno wa mbere inyuma ya saa sita ku mutumba Rushemeza muri komine n'intara ya Rutana imbwa zikaba zari zatanguye kukirya abajejwe intwaro bakaba batamenye umwidondoro w'uyo muntu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Parfait Mudasigana
nkuko amakuru dukura kuri uyo mutumba Rushemeza abivuga icyo kiziga catowe mu mwonga wa Nyamunyonga umutumba Rushemeza komine n'intara ya Rutana icyo kiziga nkuko bivugwa n'abanyagihugu baho hamwe n'abajeje intwaro ngo kikaba catowe ku mugoro wa kuri uyu wa mbere kugenekezo rya 18:0 kikaba cyari cyaramaze kononekara cyane mbere imbwa zirereza zikaba zari zarariye icyo kiziga abanyagihugu bakavuga ko uwo ashobora kuba ari umuntu yiciwe ahandi baraheza baza kumuta muri uwo mwonga icyo kiziga kikaba cyace gihambwa muri uwo mwonga nyine kuko atawari gushobora kugikuraho kuko cononekaye cyane abajeje intaro bakemeza ko atamuntu yazimiye hafi yaho kuko bagerageje kubaza bakabura abo babarazimije umuntu icyo kiziga kikaba kigize icya gatatu gitowe mu kiringo kitarenza amezi abiri muri ako karere mu ndwi yarayirangiye hakaba hari hatowe ikindi kiziga mu ruzi Maragarazi muri komine ya Kayogoro ikindi kiziga nacyo kikaba cyatowe mu ntara ya Makamba mu kiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzarake
amakuru twatire kwashikiriza ni hano agarukiye nshimire mwebwe mwese mwamuteze abiri arakoze Jospin Duimana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma akaba yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira kuri mikoro ari kumwe na Edicode Nazwe mugire umunsi mwiza.